Ay, güey.
Nije mbona kwa sinza matora Awajama bose ni kubikuntira Utarufana nao na chuo zutukira
Wibihangange ehingene tugutundisha
urunani
oya nibaze batwihange kuko turabarusha
urunani
tufashe umupira dutayo ntiduhusha
urunani
tugeze mu kibuga n'ukuri harasha
urunani
imigwi yiyemeza tuyihane
urunani
twe ntitubegeza twarananiranye
urunani
abakinyi barateye imbere n'imiduga baranyonga
urunani
beguraso Wambiru kina nishaka
Urunani
Urunani jembona kwa sinza matora Awajama bose nikobi kuntira Utarufana nao acho uzutukira
Highway
You already know
Urunani Kweturu urunani
Highway
Urunani Batwitu urunani
Highway
Urunani Urunani,
one
Urunani,
I'm out
with Urunani.